Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Njuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza mukanya n'icya kiganiro cyanyu muri Isanga. Nkuko mubizi ku maradiyo yanyu muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ariko rero turi no kuri internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA radio yacu, naho ni mujyeyo mudukurikirane.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri Isanga. Amasezerano yo kugarura amahoro mu Burundi yashyizweho umukono Arusha muri Tanzania ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'2000. Ejo rero yari yujuje imyaka 17. Bamwe basanga aya masezerano atarashyizwe mu ngiro uko byari biteganijwe. Leta y'u Burundi yo yemeza ko akurikizwa neza, ariko kandi kavuga ko nta mpamvu yo kuvugurura amasezerano ya Arusha mu gihe igihugu gifite ibwirizwa shingiro, usibye ko naryo rishobora gusubirwamo rikavugururwa. Ni biki bitakozwe biteganywa n'amasezerano ya Arusha? Ni biki byakozwe? Ni biki byatunganijwe? Umutumire muri iki kiganiro ni President Sylvestre Ntibantunganya. Murabizi yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva mu 1994 kugera mu 1996. Nkwahoze rero ayobora igihugu, President Ntibantunganya yagize uruhare runini mu mishyikirano yabyaye amasezerano ya Arusha yo mu 2000. Ntabatindiye rero mureke mubazanire. President Ntibantunganya, muraho, murakomeye?
Eme, ndaho neza, ndakomeye.
Nshimye rwose iki kiganiro utwemereye, nanone umwanya uduha ntako nabivuga, ndashimye cyane rwose.
Erega iyo umuntu agira ibya politike cyangwa yagize ibya politike, utegeza kumenya yuko ikintu gikuru mu gutegeka umwanya we no kuwukoresha ari ukama witeguye kwishyura ku bibazo abenegihugu cyangwa abanyagihugu abafise. Akadani nakaryo mumpaye kugira ngo nshobore kushikiriza ibyumviro byanje kuri aya masezerano ya Arusha.
Hanyuma rero hagati aho ngaho mwigeze kumbwira tutegura iki kiganiro ko abantu muri buganire, abanyagihugu muri buganire, wabasabye ko batarya iminwa bakavuga mu kinyarwanda, kuvuga na kari mururi.
Ego, kuko jewe ndaraba hano mu Burundi wacu, abantu benshi baremera Imana, benshi n'abakirisu. Hama wagenda kuraba mu ijambo ry'Imana harapfugwa hati ukuri niko kuzotugira abigenga no kuzodukiza. Ni ukuvuga rero yuko dushaka kuza turakira izi ngorano ziri bino muri bino bihugu byacu muri kano karere, nta kundi byogenda atari ukuvuga n'ukuri. Niko guhita rero kakadukiza, ukakiza umwe wapfo kiwe, ukongera kadukiza twese.
None rero nshuti z'Ijwi rya Amerika, President Ntibantunganya muramwiyumviye, muvugishe ukuri, ntimurye iminwa. Niko se President Ntibantunganya, akabazo ka mbere, uko mubireba mubona amasezerano ya Arusha akiri ngombwa kandi igihugu cy'u Burundi gifite ibwirizwa shingiro?
Ushi ari ngombwa nuko iryo bwirwa shingira naryo nyene mu bice byinshi byaryo byinshi cyane je ndibaza yuko mbere kubishyika 80% ni kwijana cyane birenga byavuye muri ayo masezerano y'Arusha nukuvuga yuko twese aho twemera ko ari umushinge w'ibikorwa muri kino gihugu uraje ibyo gutunganya inzego z'igihugu uraje ibyo gutunganya imibano hagati y'abarundi bwabo ufatiye mu mice bashobora kuba barimwo haba mu migambwe haba mu mashyirahamwe avuga yuko adaharanira ibyiciro bya politike haba mu kwigenga ko kumenyesha amakuru usanga byinshi twasize mu bwirwa nshingiro ari ibyo twagiye dukura muri ayo masezerano y'Arusha nukuvuga yuko rero amasezerano y'Arusha ari umushinge uko igihugu cubatse uyu munsi kuva tuyashyira ko umukono nibutse kandi yuko n'igihe ayo masezerano twayashika ko hariho imihari yagwana icyo gihe itari irimo umuhari CNDD-FDD n'umuhari Parti Hutu FNL ariko bari mu biganiro hagati yabo na leta kugira ngo bagarike intambara ica mbere bagenda bemeranya nuko byose bazobyubakira kuri ayo masezerano y'Arusha urumva rero yuko ayo masezerano atamurundi yo hakana ko ari umushinge w'ibyirwa shingiro tugendera ku uyu munsi
ubwo bivuze yuko atagomba kuvaho agomba kugumaho
jewe ndavye aha masezerano y'Arusha yashoboye gufasha gushikana Burundi na cyane cyane uraje ibibazo byari bizingamitse igihugu umuntu yogira ati reka ahubwo tuyabandanye gushika mbere aheze umurimo wayo kuko buriya amasezerano y'Arusha nayo nyene simva yuko ari amasezerano zo kwigera hera oya ibintu byanditse ibintu byanditse umenga icyando bako kitati gihe cyonyene ni bibiliya ibyo turashobora gutigihe rero je ndavye amasezerano y'Arusha mvuga ndi yarafise intumbero ihangiro byo gutuma havuka umurundi mushasha yumva ko yikuye muri arya mabi twagiye dukuriramo twebwe kuva mu myaka ya 60 nagira nibutse nk'abarundi ariko baranyumviriza yuko uyu munsi turiko turavugana umwana yavutse mu 1955 ari wakuriye uguru yo mu mitumbi wacu twavukiye mu mihani wacu harawo usanga wafise abana babiri batatu kuko kenshi usanga hari abubaka bafite imyaka 18 ugasanga kandi abagize imana bagashobora kubamenya amashuri yabo neza ubu baratanguye guheza kaminuza ugaca usanga rero mu bice byinshi by'ubuzima bw'igihugu haba mu kazi ka leta haba mu bikorera utwabo haba mu bihebeye imana abapadiri n'ibiki dutanguye kuronka abantu ataco bapfana na zijya ngorere twagiye ducabwo ngugire ngo barazi mu ruhare nuko ari uko rero wa murundi mushasha mbaye ndareka nuko aba yakuriye mu nzira ya kibonero mu masezerano y'Arusha mugo no by'imyaka atahuriye namba n'ibyo twagiye ducamwo ariko araboneka nuko uvuga yuko tuzo kurara tuti reka tuyabandanye ahubwo abandanye uzosanga mu myaka 15 iyo tudira twibaza ku masezerano y'Arusha bigenda byikura byo nyene kuko zangorane zayatuma ngwaze abantu bibuke yuko ari amasezerano y'amahoro gusubiza hamwe kw'abarundi amasezerano y'amahoro n'ugusubiza kamwe kw'abarundi nuko bari ko ayo mahoro yabonetse uzosanga n'ibintu by'amahindagurika bikire mu gihugu bica byoroha kugenda bigira inzira bitumbera
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi Kinyarwanda President Sylvestre Ntibantunganya umutumire wacu ku masezerano y'Arusha agumeho aveho ahinyanyurwe urubuga n'urwanyu kandi President Ntibantunganya basabye kutarya iminwa kuri telefone dufite Dismas Dismas we
yego
akabazo kawe
amahoro amahoro yego jewe ndumvise ivyo mutumire kavuga kandi kavuga atinisha mu ngiro nziza ero umuntu atari yimunywa n'ivyo amasezerano y'Arusha yageze akamaro gakomeye ku Barundi turaje aho igihugu cyari kiri naho kigeze ubu Abarundi mu moko yabo barabonye ko bose ari bamwe ari bene Burundi ari abahutu abatwa batutsi ko bose bavuka mu Burundi bumwe kandi ategeza kubanamo ivyo rero twaba turikesha amasezerano y'Arusha rero ntarandiriye yari integano aho numvise ariko ivuga neza kwa amasezerano y'Arusha kuko icyo gihe Uburundi aho bwari buri siho buri ubu nivyo yaradufashije kandi bimeze neza urabona ko abarundi benshi bamaze gusijuka badacubyenge bakabona ko bose ari bamwe ari bene Burundi yumvikana ko nk'uko yari kayivuga umuntu nk'ubu hariko aba bariko bararuka ubu hariho abatazi na kimwe usanga bavutse nyuma y'uko amasezerano y'Arusha aza nyuma myaka 12 iheze rero nkavuga nti Burundi nabo kida gihe basanga umenga Abarundi ntibangana bahutu abatwa n'abatutsi aho basanga nk'ubuga nk'akarorero abahutu badafatwa nk'Abarundi basanga baratumizwa havuga ati rero ubu Abarundi bagiye hano bakavuga bati birakenewe ko amasezerano y'Arusha ahinyanyurwa n'uruhara rwa twebwe Abarundi twavuga duti twese tugiye kw'inama mugabo atareka gukama kagiye hano
mu yandi magambo Dismas ubwo mu yandi magambo uri mu gice cy'abantu bavuga ngo amasezerano y'Arusha agume hariko avugururwe mu kinyarwanda niko tuvuga cyangwa se ahinyanyurwe
yego agahinyanyurwa agahinyanyurwa je usinze ku kimuntu wa urabona ko mu bisanzwe bavuga ko n'igisirikare usanga ibito mu gipolisi mu nzego barashyizeho urugero rwaho inzego zitegeza kujyamo ariko ubiranse mu ngene Abarundi tubayeho turazinanye ugasanga ko bihagaze ku bwoko n'ibyo bivuga bihagaze ku bwoko igice kimwe gitware umugwi gitware cyangwa uvuga percentage ingano y'ingene kingana kuko n'ibyo vikana nk'ubu cyura bugasanga nk'ubwoko ni nk'aba twaza nk'akarorero ni impulsa ni kuvuga ni rimwe kwijana cyangwa bene gihugu dufite mu Burundi muga cyo sanga rya rimwe kwijana ntibarifikana no mu nzego nibaza ko byo kinyanyugo ari nk'abatutsi bavuga bati turafise 14 kwijana bakagera ku rwego rwa 14 kwijana gute n'ibindi yego maho nivyo abarundi bavuze twigumeyo mugari gahinyanyugo ko mu bice byayo nk'uko urakoze
Dismas na urakoze
yego nange murakoze
ahari president ntibantunganye yagira icyo kunganiraho kuri iyo ngingo
namwumvise ariko ngaha iyo uvuze uti iki kintu gihinduke urabanye imbere ya byose ukerekana icyo cononye uyu munsi kitononye ku muntu ugatwe kiwe gusa mugabo cyane cyane uraba icyo cononye ku gihugu ubu rero je nagira nibutse ndi urade amasezerano y'Arusha aho yadushikanye mu by'amahoro hari icyo yononye icyakabiri muri icyo kibazo uko akivuze ubu ahubwo akiza ati aje twohindura ntawe tapfuba ngo tukurondere ibiharuro kunuko nuko yogira ati sofatire ku bushobozi bw'umuntu mu rwego urwo ariko rwose ku bushobozi bwiwe gusa kuko icyo gihe ndubukira mu bwoko kuko butwa ariko tuondera umuti wotuma ibi by'ubwoko bigenda bigabanuka kandi ku bwanje budakobyo gira bigabanuka mu kuvuga rero hagize guhoza kugira ati duhindure uyu munsi nitwoza kugira ngo mu gisirikare habe 85% kwijana babahutu cyane 12 kuri yangaye babatutse cyane bangahe turamutse duhindura tukaraba katacyo byonona ku mahoro n'umutekano mu gihugu twogira tuti mu gisirikare zoge dushaka gusa kuko twa tuvuga tuti no murundi bitwa tivuga ngo numuhutu cyane ngo numututsi uko biko je ndayibona mugabo rero kirazira kandi guhindura ibintu iyo abantu bari mu kutizerana gukuriho ubu tubanze dutume abantu bogira bakizerana hanyuma ko turaye kuko ibyo avuze ari usaba gushanga ari byo urashobora gusa nk'abana kubwira ati ibyo muri ko muravuga cyo sinjyo biva sinjyo bija birashobora gushika hari n'abana twari hari n'abakiri bato twari turaganira cyo mu minsi iheze ndiko ndababwira nk'uko nyene baca bambwira bati nyakuba president turagusodera ati mugabe uri kuyatubwira si kibazo kuri twebwe ati ni kibazo kuri mwebwe mwakuriye mugashikanwa kuri uba mwe bamwe nayo macakubiri ati rero mwogende ibyo mukabyikora mu mwebwe ati mwosanga bice bitera imbere urumva ko wacyahaje ikibazo ubunaho acyahaje ikibazo cyaba bakiri bato bagira bati turiwe damwe bakuru abakuru nabo bakagira bati kuri ubu natwe ntiturizera gusa byo kubyo twubatse hariho araho byashitse
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda president ntibantunganya hari akantu kuvuga ngo umuntu ajye mu rwego runuru abone umurimo uyu n'akaza kanaka bishingiye ku bushobozi none se ubushobozi ntibushobora gutegurwa hakiri kare kubera ibyemezo bya leta ibyemezo bya politiki biriho urugero tuvuge leta ishobora guha amahirwe abahutu leta ishobora guha amahirwe abatutsi bakaba aribo bajya kwiga kurusha abandi hanyuma mu mirimo ukazasanga nibo noneho bayifite yose kubera ko aribo bafite ubushobozi ibyo by'ubushobozi byo ntabwo ari akabazo
aho rero ushite ku itsiso ry'ikibazo buriya muri inzira yo kugira umurundi mushasha mbaye ndareka yuko bwa mbere twokosora iyo byatumye abantu batizera kuko abantu barizeye inyuma ya Macedonia yarusha bumvise yuko kuva icyo gihe niba uri mu gisirikare twa dufise abahutu 50%. Ereka uvuye kubyegereje ubusa hamwe gucira 50%, urumva ko ari intambwe ibiteye. Abatutsi nabo barafite ubwoba bakagira bati abo bahutu nibagira igito bonyene banudushira hehe kubera kuko bamwe muri wagira bati turaze bamwe mu byakoze bibi kuko rewa bakoze bibi nkuko ari naho tubakora bibi bakagira bati turaze ibyakozwe bibi ubwo naho tabashaka kutwihora hanyuma hacyo kintu cyukugira cyo nokwita mu gifaransa equilibre yo equilibre rero iraza idukiza twese ariko ushaka gukosora rero utangurira naho kwikita ukaraba yuko umwana w'umurundi wese hariya ku mitumba yiga neza bose biga mu buryo bumwe bakagira bakaronka icyo bita mu gifaransa opportunité imwe mu kwiga nico gituma rwo kwishyira neza ibi bintu turiko turahindura mu nyigisho z'igihugu ibi byerekeye école fondamentale école post fondamentale kugira ngo turabe koko kwizofasha kugira abantu bumve ko bagenda koko bafashwe kimwe umuntu gusa akaje imbere kubera ingufu yashizemo kubera ishaka ryo yashizemo kugira aronge amanota meza bigenze gutyo rero inyuma urashobora kuvuga utihenda uti tuzora dufata umuntu kubera ubushobozi bw'iboko twamahaye bose opportunite zimwe hamwe wese kubera ko yabyitayemo yagifashemo neza akagira ashitse aho rero n'undi kuraba mbere kabwirwa kwa rw'urundi muze muraraba ibintu mu gihugu ari byejo bizoba tuba mujahabona gusumbya uko biri n'ukwigishwa neza n'ukuvugwa neza n'ukuraba yuko dukoresha uburyo bwa leta cyangwa ubundi buryo kugira ngo tugende dutuma haboneka akazi mu gihugu n'ibyo bibazo bitatu bogenda baraba nyirate kuraba ngo dumuhutu nagira mbaze hari umuhutu aragenda ku isoko agenda agaragaza ubutu bwiwe gusa hamwe ngo ashobore kugura ikiro cy'ibiharage ngo amenye uko ari umuhutu baraba abo mufuko icyo atwaye hari umuntu utaragenda ko wagenda agaragaza ubututsi bwiwe baraba icyo atwaye cyangwa umutwa baraba icyo atwaye ageze icyo bisaba mu mufuko ndacubagwa ngo ni ukuri gicanye kiriya nicyo gituma mu byo dukosora twokosora kugira ngo abantu bose bashobore kuronka ubwo buryo bwo batuma bashobora kubona ko bizununura koko aho niho hari umugambi mukuru mbere wotumye abarundi tutama muri nankana tugira nyine tubona tuti icyambere twoshyibere ni iki
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumire ni president Sylvestre Ntabantunganya ku masezerano yarusha yujuje imyaka 17 ejo kuwa mbere kuri telefone dufite Jean de Dieu
ego ndabaramukije nyakuba umunyesha makuru ndabaramukije na nyakuba president Sylvestre
yego kandi
wibuke yuko Jean de Dieu uranyuma
na bikurikiranye neza ico kiganiro ni ciza cyane
yego
kitubwira kubyerekeye amasezerano yarusha naho hariho bana benshi bariko barakura ubusanga batazi icyo amasezerano ari cyaricyo rero je nashaka kubaza mbega ayo masezerano yarusha kubu bamwe bavuga bati ahinyanyugwe abandi bavuga bati ntahinyanyugwe ariko abari ko baravuga ko yohinyanyugwe bakaba bari kubabizana muri no nturekano bwa ntiyibya politiki hamwe usanga barahunze abandi ugasanga batabonana neza bari ngaha mu gihugu none ntibobanza bagatenyenya gatoyi bose akazobanza bagahunguka bakaza bahunze bakaza ngaha mu gihugu hanyuma bakabona kuyahinyanyura bose bari hamwe babyemeranije n'ikibazo cyanshare icyo
ye reka president Ntibantunganya gusubize
emwe je no bayo uko avuze neza kuko buriya ntawo kuvuga ngo amasezerano yarusha nashobora guhinduka yo ariko arihenda kuko nayo nyene uko yanditse aravuga gushika uyu munsi ingene ashobora guhinduka akavuga ibyanjye negwa bitezwa kuboneka mu nama nshinga mateka kugira ngo ahinduke birashoboka kandi yuko umuntu ashobora kugira ati kugira ngo ahinduke reka tubaze abarundi bo bene igihugu tubabaze icyo bazimvira ko inizo atisha muri referendum ariko rero no kumenya kandi ari nacyo gituma hari n'abanyapolitiki nzo gituma hari abantu bagira politiki baraheza bwa mbere bakagenda bakaraba hirya no hino ingene ibintu zohinduka nagira mbere nk'akarorera bakurikira mu by'Ubufaransa uno munsi Perezida Macron ariko arashaka guhindura ibwirizwa yerekeye akazi mu Bufaransa bazora ibyo amaze iminsi agira amaze iminsi ahamagara abakuru mu masendika ahamagara abakuru mu migambwe ahamagara hirya no hino kugira ngo yumvirize icyo ivuga ko cyane mbere kugira ngo abumvishe icyo yipfuza gushika ko bagishigikire inyuma amaze gukora gutyo arahita akagira ati abene gihugu barafise ababaserukira abaserukira bakorera mu nama nshinga amateka ukagenda ukababaza nkabo iyo ubonye ari ikintu gishobora gikenewe cyane gikomeye kugira ngo kigire inguvu urabaza na bene gihugu aho naho ngiye kubabaza ukabanza ukaraba yuko wabikoze mu buryo butuma atavuza kwidodomba agira ngo jewe ibi bintu bakishije mu nguvu siho narimwe kuko rero tufite impunzi zagiye hanze kubera iki kibazo turimo uno munsi je ndabone uko byo bavya dukuri nguvu twakora twashyiramo inguvu izo mpunzi zikaza hanyuma zije tukaraba tuti mbega ibikeneye guhindurwa n'ibiye bikaboneka bikumvika abantu bagazuba ibyo ari byo hanyuma umukuru w'igihugu kune wabibazwa agaheza akaraba ingene agenda abaza hose akaraba imigambwe iri mu nama nshinga amateka akaraba imigambwe mikuru mikuru iriyo iraboneka akayibaza akaraba imigambwe yindi iri mu gihugu ejo ishobora kugira amajwi akayibaza akaraba ababandi barundi mu yandi bashyirahamwe barimwo akababaza akaraba abantu bihereye imana akababaza hanyuma akagira icyumviro aronse akuye muri iyo migwi iserukiwe nabo usanga iyo migu yonyene yashyize hejuru akamaze uko ijambo azoza kubwira abanyagihugu babaza rizoba ryagiye mbere ishisi ngubu zikomeye aho byoshobora kuzodufasha icyo kima guhinduka cyose kigahinduka tubwira tuti abantu kizoshika bizeye ko kije kurondera ineza y'igihugu cyose kitaje kurondera ineza y'umuntu umwe cyose kitaje kurondera ineza y'umugwi umwe tuza kurondera ineza y'igihugu cyose.
Ijwi rya Amerika. Perezida ntibantunganya nk'ubu ngubu duhereye kuri icyo kibazo cy'impunzi. Ntabwo twakwirengagiza n'abantu bishwe. None n'izi ndyane zose za politiki z'impagarara zatangiye mu 2015 mu Burundi. Ubwo nta wahera kuri ibyo bibazo byose akavuga ati burya amasezerano ya Arusha nta mahoro yazanye.
Oya amahoro yera yazanye n'ikizerekana no kusanga ikibazo abantu bagenda baharira ubu bagira bati mbega ikibanza tw'amasezerano ya Arusha ni ikihe hagasanga bose nta numwe yaduka gira ngo ayo masezerano ndacu yamaze reka tuyakureho umvirize abavugira inzego za leta niko bavuga abavugira umugambwe uri ku butegetsi niko bavuga abavuga ati tuvuga rwe na leta niko bavuga nta numwe yaduka avuga ngo aya masezerano ndacu yamaze reka tuyakureho icyo ni cyambere gihuza abantu icya kabiri harashobora ko ari mu masezerano ya Arusha ibyo twumvikanye bitarashikana aho twipfuza ndaguha karorero nko gushyiraho ibyerekeye kurondera ukuri no kunwanisha abarundi dushingiye ku byo igihugu cyagiye kigira mu ngorane uwo mugambi ntiturawuheza wogenda ukabaza musenyeri arongoye urya mugwi uti mugeje jehe yukubwira neza ahageze ibyo amaze kugira ko ibimugoye n'ibyo yipfuza ko yofasha kugira ngo ibyo hangiro twamuhaye abone ko arishikiriye wogenda ukabaza n'abandi uko ndakurashikiriye impunzi nazo rero ndakubwira cyo ndarabaye impunzi cyo cyo tukibajije ukibajije je iranyura aragucishura impunzi imaze kubona yuko hari ikintu mu gihugu mucayitumye ihunga kiho byarongishu nturinda kuza kuyibwira ngo taha ahubwo iragutanga iragutanga mbere ikagufata giturumbuka nagenda guha karorero mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Perezida Dadaye amaze gutorwa, hanyuma inyuma hagatorwa depite benshi babe Mugabe Sawa Jacobemu uzobaze abantu bazogeje batohoze ingene impunzi zace ziza ari nyinshi zitangura gutaha mbere bikanaturengera bikazana n'ingorane ingene twayuratwe nyine mu banyapolitiki. Jewe ubu umunyapolitiki nawe agira politiki uri impunzi, ugutaha kwawe biva ku kugenda ubona ingene ushobora guterera. Hari abagira bati ngiye ndashobora guterera ngiye mu gihugu nkavugira ahabona nkavugana n'abandi bakambona bakanyumva, hari n'abandi bagira bati reka ndindire nzotahe meze nk'umwami agira urya biba bigize ashobora gushika abo nawe ukamenya yuko abenegihugu izo ntumbero bufata bagenda baziraba. Hari wagiye kubabarira kugira Dadaye mu mirongo icyenda na gatatu bamutora ngo waragize ntari gutaha mu mirongo ine na gatatu ngo kandi bagaza atari bwaheze ikibazo cy'impunzi eka ntakimubajije ahubwo wagize ati wagize neza. Urumva rero aho abantu nabo nyine nuko barashishoza neza na cyane cyane uri indongozi ntufate ingingo ntufate intumbero ituma wa wundi agenda kuraba hari icyo agira ati uriya muntu ari mu nzira nziza.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, uruhare rw'amasezerano y'amahoro ya Arusha mu Burundi, amasezerano yujuje imyaka 17 ejo kuwa mbere. Umutumire President Sylvestre Ntibantunganya. Kuri telefone dufite Bruce. Bruce we?
Oui, ndabumva.
Akabazo kawe?
Yewe, ndamukiriza umutumire.
Arakumva rwose.
Emwe ndakora mu kicicari rwose.
Nagira namubaze kwanza itambere. Kubera iki ayo masezerano misi yose muri politike ariyo baguma bitwaza cyane kandi agaca abera intambamyi twebwe urwanda?
Ikibazo kigufi
nabanasigurire n'umuciriyemo.
Yego,
nabanasigurire ingene abera urwaruka intambamyi.
Twebwe ratubera intambamyi kubera kuko twebwe twarutse ubu nimwikoma dusigurira igituma ayo masezerano misi yose muri politike muguma mwitwaza mwitwaza. Icyo gituma rero mwarimo kwiye kuhindura ibintu mwarabikeneye byo tworeza twegugwaruka kugira ngo ntitugume tugwa mu mitego yanyu ibyo mwashyizemo mwayo masezerano ya Arusha.
Bije ku mirindi ibyo bintu bitakorohereza, bije ku mirindi uvuga iti iki n'iki n'iki. Ni hamwe navuga nti ntihagire kuza kuvuga tudiri bitumvikana, uvuga uti iki twegugwaruka kiratwononeye.
Oya birimo murazo bisoma kandi muze
badusigura makuru toki
twebwe birimo urazo bisoma nawe
cyangwa
urazo
sigura.
Oya aborega cyaza kwisoma nuri ko bivuga vuga uti niki hanyuma nanje usabe ko ngisho takivuze ko
sawa hama ikigira kabiri.
Oya Bruce we, Bruce
alo,
banza udome ko urutoki ikintu wowe nk'urwaruka kikubangamiye mu masezerano ya Arusha.
Cyo ikimbangamiye icambere simbona ukuntu mwayo masezerano nimba ahari ukuntu baba baratunganije neza ibyerekeye urwaruka mu Burundi hama bagaca bafata ukuntu urwaruka batoruha inyigisho nziza ubu ukazibona urwaruka rumwe rumwe rwitwara uko rwishakiye n'ayo mwayo masezerano izo nyigisho nyimba arimo ni bantunganya bazitoye yoba yateye
ukatomora neza. Nakubwiye nti tudu umunwa kandi ndagukundiye kuko ndandiko ndagukorera nabi kandi n'ugukira urwaruka mfise aho kugufasha gutegura akazoza kawe neza. Nyereka amasezerano ya Arusha ahanditse inyigisho mbi zononera urwaruka, nyereka uti ngaha niwe umaze kuyasoma atari
Bruce. Mu yandi magambo nimba ngukurikira neza ntabwo nta ngingo nimwe ubona koko yanditse ivuga ngo urubyiruko rukwiye kubura amashuri, urubyiruko rugomba kubura akazi, none twebwe abanyapolitiki ibyo byose tukabyikubira mu masezerano ya Arusha birimo?
Oya, abanyapolitiki bo nyine barazi inyungu zabo, nico gituma baguma n'ubu baguma babyirukamwo igikoma komanye cyose uzawumva ngo amasezerano yarusha mugabo gahiga inyungu y'ugwaruka muri ya masezerano ukayibura.
Bruce urakoze, reka turebe ukuntu na president ntibantunganya dufatanije byibura president ntibantunganya yagusobanurira impamvu amasezerano yarusha ari urwitwazo buri gihe ari byo bintu bihora bivugwa n'ukubera iki
oye jewe ubwami ndarya ndamushimira nahatabe mikuru toki kuko arashobora kuba afite ingorane kugira ategere neza ayo masezerano yarusha buriya amasezerano yarusha ari mu bigabane bine ikigabane cya mbere cerekana inkomoko y'ingorane y'amacakubiri y'indyane zabaye mu Burundi kuva kera twikukira mu kigihe twayasinye igice cya kabiri cyari cerekeye ingene igihugu cyotunganywa mu nzira ya demokarasi igice cya gatatu cerekeye ingene inzego zicungera amahoro n'umutekano w'igihugu ziyumviriwe zotunganywa kandi zokora hari igice cya kane abantu badakunda kuvuga kandi kuri ubu aricyo cyishura icyo kibazo uwo mwene wacu uwo murumunanje ndibaza ko ari murumunanje angana n'umwana wanjye ariko aribaza ni ikibazo cyerekeye uguteza imbere igihugu mu byo itunga ry'igihugu n'imibano l'économique et le social aho rero koko mbaye nkawe ugiye kureba abanyapolitiki ni bake bavuga bagenda bibutsa ibyari byanditswe muri icyo kigabane icyo gito namubwiye kare niba yumvirije ziburiya ugwaruka mwogenda kurabe tuko turavuga yuko ko tugenda dushira ingufu nyinshi no gushaka kwinshi mu bituma mwebwe mbona ko mutera imbere mukabona ko mwakuze mwigishwa neza kuva mu mashure yo ku ntango gushika muri za kaminuza kwigishwa neza birafise icyo bisaba mu bushobozi bw'abarimu mu kubona amashure meza n'icyabo mu kuba kubicaye neza mu gushobora kubona yuko uko kwigishwa kubatuma mushobora gutera imbere mu gihugu cyanyu mugabo kandi mushobora no guhiganwa n'abandi kuko ubu turi mu isi y'uguhiganwa hari nakubwira bati sindi ko ndiye ngo nzokore mu Burundi gusa nzoshaka gukora no muri kano karere ngende mu Buganda nkore ngende muri Tanzania nkore ngende muri Kenya nkore ejo bundi hari umuntu aje kumwa ngaha muhira acambira ko umuntu yaraza kumwa ubu yagiye gukorera muri Kenya urabyumva kubera yuko yarosuga gushoboza hariho ikibakabiri nukumba bafite amagara meza kuko bafite amagara meza ibyo turiko turavuga n'uzoshobora kuza kwiga waraye ubusa ufite amagara mabi ajegajega ngo bigukundire icya gatatu rero ni ingene baba ariko arategura ingene haba ugutunganya ubutunzi bw'igihugu ku buryo bagenda bashinga amahinguriro ibindi bikorwa bituma ayo mashure muyahejeje mufite amagara meza muronka naho mukora icyo nico ugwaruka goja ko agiye rero mu kigabane kigira kane cyo Macedonia yarusha yoraba ibyo byategekanijwe hanyuma mbere akaraba uyu munsi inyuma y'imyaka 17 icyo byashitseko niba byarakozwe cyane icyo inyanyugwa kugira koko ubwo gwaruka ari karavugira kandi ndamwumva neza ngaho nabwo rubone uko Macedonia yarusha ari karufasha kugira ngo rubondi iyo riko rurava cyane cyane niyo riko ruraja
mu yandi magambo kandi na Bruce yabikomojeho amasezerano yarusha ntabwo yigishijwe mu rwaruko kuko bikwiye
aho rero ndashobora kuvuga nti arafise ukuri birashobora ko ari ibintu byagumye gusa mu banyapolitike nibigende bisigurwa neza iyo bisigurwa neza ngo umuntu wese yumve erega yo nakubwira n'ibyo wa murundi mushasha kuri ubu agira ati izo kugenda muvuga iby'amoko ndacyo bivuze nakubwiye ibyo nigeze kubwirwa n'abakiriato ngaha duhuriye mu nama bakambwira bati abantu ba kera kidi wa kera cyane ngira ngo abantu ba kera mwazingamitse ni mu mwazingamitswe n'aye macyakubiri ndabo kandi n'ugwaruka ruragaba harashobora ko nabo ba kera bashobora kuza kuzinga bikugwaruka bashaka kurusubiza muri ibyo bihe bya kera kandi ugwaruka ahubwo tuza gukora turaba tururanisha imbere gusumbya inyuma nitugende tubizere turara inyuma gusa turabe imbere.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga. Kuri icyo kintu cyuko amasezerano ya Arusha yihereye mu banyapolitiki gusa, ndakeka n'uyu nduwayo Edouard ari byo akomozaho avuga ati iby'amasezerano ya Arusha nta numwe azigera bishobora, kuko uwuzoza atwara wese azokora nk'uko abandi bakoze canke bariko bakora. Ahangaha president ntibantunganye wabavuga iki?
Yaba yanonzwa cyo kuvuga dadire kubwira kare natomore azoza akora nk'uko abandi bakoze. Ega iyo uriko uravuga nuzura korekezo za ba je ndashaka yuko umuntu amvuze muri politike. Kandi no mu kirundi turabivuga, iyo wagiye kwa naka akakwakira akagukwa kumugasangira akakubwira ati niwataha ugende uritsitaza utabanwa mvuye kwa banaka bo mvuye kwa naka. Aha atomuye ati wewe umunyapolitike witwa ntibantunganya ubivuga uko cyane agatomura neza ati wa mugambwe naka ubivuga uko, kuko yivuze gutyo wa munyapolitike yavuzwe izina araheza kamenyera mwishura, wa mugambwe yavuze izina umwe washira imbere uyu munsi awurongo uyu munsi araheza kamenya ingida mwishura. Urero ba abo nabandi bakoze uko nabandi bakoze uko aho najya namubwire ubu yabajije kibazo ahitondere. Hari gihe twari mu nama ngaha Bujumbura turiko turavuga itekeye ibiza bakaboko abantu bakoresha nabi uburyo bwa ibigihugu uburyo bwa leta cyangwa biba leta abanyonye nuko tubivuga mu kirundo ubu. Hanyuma avuga ati mbe ni kuki hari mu nama nkuko araduka uwo muntu mbe ni kuki ubu ibyo tubunyongeza umengo murabiko cyane kandi ari ibintu byatangiye kuva kera. Nubwiye nti mbe none ko agiye muri politiki y'umushasha ni n'abajenti bantunganya muri ya myaka ibiri nari perezida w'igihugu hari ibyo nakoze nabi none uzota gusigura muri kurakora nabi kuko nanjye nakoze nabi. Uzuwa wihenze none uzuwa waje kurondera ari amaji ubwira abanyagihugu kubera iki waje kurondera kugira ngo ukosore ibyo abandi imbere yawe bakoze nabi. Umunyapolitiki w'urugusi rero ukabona kuri aya masezerano ya Arusha hari abakoze nabi ubwa mbere hoho badome ku rutoke. Kuko turashobora kuvuga abarongoye Burundi kuva amasezerano ya Arusha ashobora kugikuma perezida Buyoya hagati y'umwaka wa 2001 ushike 2003 perezida Ndayizeye hagati ya 2003 ushike 2005 perezida Petero Nkurunziza kuva mu 2005 ushike uyu munsi. Avuze ati ba muri abo batatu ninde agende mu nama nshinga mateka hariho ngenda kumana Leonce nawe mbere yarongo inama nshinga mateka igiho yemeza ayo masezerano. Inyuma ahavuye haraje Yohani Minani. Nyuma Yohani Minani haraje umupfasoni Imakire Nahayo. Inyuma y'umupfasoni Imakire Nahayo haraza Pio Ntazo hanyuma. Inyuma ya Pio Ntazo hanyuma ubu hari Pascal Nyabenda. Uwakoze nabi kuri ayo masezerano muri abo akayaca kubiri ninde nadume ku rutoke cyumvikana. Agende mu babaye ivyegera by'umukuru w'igihugu aze kuri Ndayizeye ace kuri Kadege aje kuri Ngenze Buhoro amanuka inyuma y'amatora aje kuri ba Alice Zomukunda aje kuri ba Nduwimana Dr. Nduwimana aje kuri ba Yves Sayinguvu ba Rufyikiri ba antisezerana ababaye ibyo byose mukuru w'igihugu ashike no kubuno munsi abatarakiza ni bande avuze gutyo akatomora neza uwatayakurikije bimuha karyo ko kujya kwisigura imbere y'abarundi kuko atita kwisigura imbere y'abarundi atayakurikije akaduha icyo yodo y'abarundi. Hanyuma kandi akagira n'icyo afasha kugira ngo twongere kubananya neza ni naho mbere niyo uri kuravuga uti hagira ibyo duhinyanyura biheza bigategegwa rezo musunduka yuti harya byagoranye kubera iki kimeze kunuku nuko mwashaka mubaze ubya yarabirimo ababwire kubera inziki zizirimo ngire za mugoye ibyo bido nashaka kuko uyu mwene wacu
yitwa Nduwaye Edouard
yo heza agategera neza yabarwarwa ko kuko nduza bwa ati mubaruka
Ndadijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda muri isanga amasezerano yarusha amazi imyaka 17 ariho ese yagejeje iki ku Burundi niki kitakozwe niki cyakozwe kuri telefone dufite Leonard we
Hello
akabazo kawe
yego ndabanje kubahamiriwe undamukiriza no mutumire mwadutumiriye
arakumva rwose
niwe Leonard
kubijanye n'amasezerano y'Arusha jembo n'umengo ntacyo bakwiriko bayahindura ko kubera yuko none igihe bazoyahindura twebwe Burundi bwejo bazaba bariko baradufashika mbega igihe boyahindura ayo masezerano y'Arusha nibihe nyungu dushobora twe kuronka twe turiko turakura ubu cyangwa nibihe bihombo dushobora kubona urakoze
ye president ntibantunganye reka gusubize
urumva abuze muri icyo no kwita icyumviro cyo hejuru tuyakoreko ariko ntawe takuba mu nta kintu kidakugwako uya ahubwo ikibazo kiza ko bigenza gute nakubwiye yuko ugiye kurabwirwa shingiro dufite uyu munsi nibwirwa shingiro byinshi cyabuye muri aya masezerano ariko nawe takuvuga ngo ibirwa shingiro nishobora gukogwa ko yibyo cyangwa guhinduka yategekanya mbere n'inyo nishobora guhinduka ubu ndakubwiye kandi bavuga yuko hari ibintu mu bifashingiro ubuze duhindura no munsi atabo kwanga none tugiye nko kuvuga tuti duhindure aho inama nshinga amateka na ngenguza amateka batorera ibyirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha aho kuyatora mu kwezi kw'icumi kandi tukari mu kwezi kw'icumi ariko nta na hamwe kuva tubyandika ndigira abana bitorwa mu kw'icumi byama bishyira mu kw'icumi na kabiri mu minsi ibiri ya nyuma mugabo ubwiye kuraba iri shyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko n'u Burundi burimwo mu migenzo yaryo amabwirizwa agenga amafaranga ikoresha atorwa imbere y'itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi nicyo kugihindura ndareke cyo konona ubuze uti hari ibintu bibirwa shingiro byategekanya ingendo muri bwo twagwa muri za ntwaro fata kibanza z'inyuma y'amasezerano byarakaye igihe nje turashobora kuvuga tuti ahubwo bikuremo ari nakubwira bati turashobora kuraba mu bibirwa shingiro rimeze mu nzego zimwe zimwe urwego rujejwe ryo gutegura amatora inyere byogenda cyayivuga nico gituma nibaza ndi burya igihambaye kugira aho uhagaze tukuvuga ngo ndase cyatu yikoze ngo ntakuza guhindura oya uragira uti bikenewe ko duhindura tuje hamwe tuvyumvikane n'ingoga imire tubigira ereka biroroshe je nararaje igihe ubwa mbere tugitangura kwiyumvira amasezerano y'Arusha kuganira aba bakiri batubana abakiri batubavyumve igihe natangura kuvuga nti tuganire hagati barundi bose hagati y'imigwi yose ya politike n'imigwi yagwanirimwo naratutswe ndakubwire ngo ntibantunganya ngo ntabandavugira atari ya mihari atakibigendera ko atari ingengabitekerezo ya genocide niko bavuga ngaha iyo bavuga yari sende destined yari FNL hari n'abakwegera kwa ngo za Frodebu n'ibiki bakavuga ntituzokwigera tuganira n'abo bantu bakadadaza mugabo inyuma habaye umuprezida kuri ubu yiyumvamwo gusunza baragiye mu byo biganiro
uwo muprezida ni inde
rero iri kuragira kuganira uraraba uti inyungu y'igihugu iri hehe
president ntibantunganya wabwiye abandi ngo bajye badomakuru toki uwo mu president biyumvisemo bakajya mu biganiro ninde
wankuye president buyoye
kandi yagiye ku butegetsi yakoze kudeta
ku itariki 25 z'ukwezi kw'indwi mu 1996
Yeah,
kuko inyuma washaka kubyire. Inyuma jewe nari imbere nkiri nyi umukoryo kuda nyumviriye yuko kosaba nk'abantu muri Sanegidio
mu Butaliyani.
Kubera ibyo bari bashoboye gukora muri Mozambique. Bafasha umuhari wa Frelimo wari ku butegetsi n'abawugwanya muri Renamo kugira ngo agerageze kumvikana akabishikako. Nari nababwiye ntanguriye mu 2025 muze muraraba kurya buryo mutobukoresha ngo mudufashe natwe abarundi. Buriya rero inyuma yaho Perezida Buyoya ankuriye ku butegetsi yaciye atagura kuvugana nabo muri CNDD, muri CNDD yitwa CNDD cyo genere bwa CNDD iciye isanegidio. Isanegidio naho yaritanguriye kuri iyo nari nababwiye ngo je ndabivuze ngaha ariho bavuze urwamo, ariko mugabo ndaguye ndagarutse na buryo yamaze kuvuga bamaze kumenya ko ari karaganira hariya byaramugoye. Hari abantu mu mugambwe wiwe mbere no mu gisirikare cyo gihe bagize bati ibyo kuragira si byo, ariko ndibaza yuko ubu ugiye kuraba atanuma kivuga ngo byagira ngo si byo hagiye kuvugana nabo bantu. Urumva rero mvuga turabakiri kare iki yungi ikeneye tukagikora n'ingoga atabantu biratwara kuko twagiye kuganira ngo ibyo twagiye kuganira kwenda kuganira abantu bamaze gutikira. Amaze gutwa abantu bagira ku 350,000 abareho tubyumvira karindira none bwa buntu bwacu buri hehe tumaze kureka ingada nk'izo mu zipikire hamwe ngo tugiye tujye kuganira.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, umutumire ni President Sylvestre Ntibantunganya. Kuri telefone Emmanuel. Emmanuel we uvuge cyane kandi nturye iminwa. Bandanya.
Ndaramukije mutumire.
Ndakumva mwaramutse neza.
Bwa mbere na mbere ndabashimiye ko mwagize ikiganiro ku masezerano ya Arusha. Hanyuma iyo myaka yose amaze vurema jewe kubaco kiwande masezerano ya Arusha ndayashima gose. Iyo wajya mu Kirundi rero tubavuga ngo nta byera ngo se nashoboka yuko mwizihizwa mu masezerano ya Arusha harimo ibintu abanyepolitiki badashobora guhurirako. Ukaba ngo umunyagihugu muto muto ufite amasezerano ya Arusha wovuga n'ingingo n'imwe wowe uzimu usanga nta n'umwe n'aba bato bato babiri mizi ntushobora kukubwira ikintu kirimo ibintu mu mwaka w'amasezerano. Hanyuma rero twe twumvise imishwano hagati y'abanyepolitiki wumva ngo mu masezerano ya Arusha ngo handitse ngo tuzatigeza bidusigurira batatubwira ngo tuje mu ibarabara tutazi n'ikintu turiko turaharanira. Hanyuma amasezerano ya Arusha rero yafite intwaro zabaye imbere y'uko ayo masezerano ashinywa zose turapikaya ni benshi bapikaya ukuntu zagiye kugenda. Tugaho kuva mu 2005 gushika mu 2010 ibintu byagenda neza, ibintu byagiye kuyangara. Ubu nyene mu 2015 bavuga ngo hari ingingo zo mu ibyizo shingiro no muri icyo tegeko cy'Arusha zarenze. Uyo ngo cyari kibingo ngo cyari kirigo cy'umukuru w'igihugu. Ibyo nka twebwe hari ibyo tuzi ariko harira kuri ibyo ngingo zibiri zopfozanya ntabyo tutawu. Birashoboka ko abanyepolitiki bo nyine ubwabo bashobora kubona bati iyi ngingo iteye amakenga bagaca bajya hamwe bakayiganira. Rero mu gihe ari ikintu kimwe kiri hagati kirimo amatwati hagati y'abantu babiri ikintu gitatura abantu n'ubutungane harishyira ariho sentare yego kuba igizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Mu gihe hari ikintu bapfuye bakuye kwihamagara harimo ikabacira urubanza urubanza ikiye tukagwemera wese kuko ni sentare n'ibintu byose mu Burundi tugizwe kw'amatwati ikemerezwa n'isentare ni kugira ati wewe uratsinzwe nawe urapfira ariko ntibapfira. Perezida yoba agaya mu izina kiyimbiro atose yarabore abishyira ahabona atosanga kugira ngo n'umuzuye muri famiye yiwe atashobora kubihurizako.
Uravuga Perezida Nkurunziza?
Oya uyo Ntibantunganya nimba hari ibintu yoba agaya muri birya
hari izo navuze ngaya jyewe wumve
nimba atatu ubwaya safa
nibyo shingira hano nakuye jyewe ngaya
Nabiko matora muri tendere kenze.
Yego. Ariko rero uvuga wanzura.
Yego. Uyu mu president nyine yarasokoye matora afuka kwa ringi ngusare eto bizwa kiyo no masezera ya Arusha ari ari twohenda
ye Emmanuel reka gusubize ye urakoze
ari kidi yavuze kuri ubu cyakintuma nawe nyeneye aronje nyishu ati burya kumenyekanisha amakuru mu gihugu ntibyoroshe kuko ngubu iyo byagenda uko nyide bibaza ariko arabaza ku cyodoshye kuki ku Macedonia Arusha ntaba bibaza kuko koko haba harateguwe kuva kera nyene bisigurwa ariko demika yuko no muri icyo gihe hari koko abagiye mu gihugu hagati bakagenda basigura ibitari bike muri ayo masezerano nagira ndamubwiye yuko niba twarashoboye kuja mu mu matora yo mu 2005 tubikesha ibintu bikomeye mu buzima wa kino gihugu cyambere nayo masezerano y'Arusha nyene kuko yatumye mitima y'abarundi hagaruka kwizera niyo aba yarabikurikiye igihe hashyirwa umukono kuri ayo masezerano abantu benshi ngaha mu Burundi ngaha bagira bati mbega yemwe birashika koko baryanya politike bumvikane bumvise ko twese ku masezerano bagashira ku gikumu benshi barihukije nico gituma n'abari bashize ku gikumu bagonanwa bagashira ko kwifata bino bita mu gifaransa reserve inyuma bagiye biyongora buhoro kuko ataronka aho abicisha ugiye kuraba ico abenegihugu bari barindiriye ica kabiri catunye amatora yo mu 2005 aba ashoboka neza kiri kwa masezerano nyene kuko ari hategekanijwe ingene inzego z'umutekano ziba hanyuma bikaba kandi no ku masezerano yo guhagarika intambara yari yabaye hagati ya leta fata kibanza yavuye muri ayo masezerano y'Arusha n'umuhari CNDD-FDD byatumye duhindura ibitari bike byinshi mu gisirikare ahandi bitavugwa hamwe twemeza yuko mu gisirikare cy'u Burundi hatizo kuba ibiharuro bya 50% by'abahutu n'ibya 50% by'abatutsi ituma ayo matora aba abantu bizeye ikindi nanavuze ngo bibiri hari n'icya gatatu nuko hariho abarorerezi muri ayo matora bari ngaha bamwe bari baje bazi gufasha gushyira mu ngiro ayo masezerano abandi bakaza gukurikira ayo matora ingenaba ibyo bituma rero dutera imbere kandi bazi yuko ngaho rero ahubwo ibyavuze aho tubihuriza ko yavuze ati muri 2015 wari wagiye kwitoza hanyuma urasokora ngo arizo masezerano y'Arusha sibyo oya hari ibindi bintu byinshi byabitumye kuko ntibiri muri iki kigo kiganiro niho birandira ko ibyo kumenyesha abizi iyo bintu bitari mu kiganiro n'uza kubijya ko niyashaka arasaba ikindi kiganiro kuri ibyo cyangwa azondondere murashobora kumuha telefoni azondondere ivugane neza kuko jewe sinshaka umuntu agenda avuga ngo bambiye uku nk'uwo ashaka kuraha telefone yanjye urayifise aca telefone yashaka jewe nyine nshaka mwitelefonera tuvugane neza kandi ndatse ko tuzoyaga tuvikana
yee ubwo na Innocent narumva nimero ya Emmanuel arayishingura neza hanyuma tuze kumuha nimero yawe
yego
noneho ndabona igihe kirimo kigenda nshuti z'ijwi rya Amerika na Perezida Sylvestre ntibantuganya umutumire wacu hari umuntu umwe witwa Pascal utegereje kuri telefone nagira ngo musabe abaze akantu kagufi cyane none na Perezida ntibantuganya amuhe igisubizo kigufiya ku buryo bwumvikana Pascal
yego me
akabazo kagufi cyane rwose
iyo ngoma kumubaza mu bisanzwe bagiye y'Arusha na Perezida Buyoya yarimwo karagatsiko k'abantu bati abo bantu barabona ko bari bacayemukiye abanyagihugu by'ukuri ibyo biyumvikane yira y'Arusha n'abantu 30-40 yoza nta kamaro bifise ubwo nibivukugwemo tuje mu by'ibwirwashingiro ryoryo abarundi bose iyo bakagira bakwirije imyaka baragiye abo baratora ati ego ibyizwa shingiro nikore ayo masezerano y'Arusha ako gatsiko k'abantu niko bamumva bita mu kinyarwanda bagiye bakabesha ibyo babeshanye bitubikeneye ari ahubwo nk'abanyagihugu dukeneye ibyo twitoreye ibyo twemeje mugo bareke kuguma bahendahenda kuko nibyo bihari nuko babeshanye bamwe baharura ngo ibiringo by'umuhungu ngo bamwe ngo ntitwamutoye babandi ngo mwatoye n'abanyagihugu urumva ibyo iby'abanyagihugu tutitoreye nibagende bo babyihere ibyo bumvikanye tukabyemeza ibibe ari byo bijya mu ngiro ibyo bihabwa icicaro cy'iyi ibyo by'amasezerano ya Arusha ntibigikenewe kuko igikenewe n'ibyo abarundi twiyemereje murakoze
murakoze Pascal reka president ntibantunganya gusubize
mu kirundi ijambo agatsiko ni ribi mu kirundi itwo rikoresha yo mvuga ati uwo mugwe wabo bantu kwe kuko agatsiko mengo nabantu bagenda bakihisha amagafuka fuka ibintu bibi bata kugira ndi bata yuko abagiye Arusha batagiye kugira ibintu bibi kwa twi yoba yihenze yo ururimi rwa rumugogo warumugoye ibagiye kugira ibintu bibi barashobora kuba bayi haraho batashikije kuri ubu kandi birashika umuntu yamara umuntu cyo gituma nayo masedono nyine ategekana ingene ashobora kugororwa ica kabiri yavuze ati ati tubahe ibyo twemeranije aha turi kumwe kuko ndi umurundi nkawe n'umurundi nkanje ibwirizwa shingiro ariko aravuga byo mu 2005 jewe ndi mu bariteguye kandi nararitoye kandi ndituza ndashigikiye ko ryo kuba hari kubahirizwa kuba ku ngingo yaryo ya mbere ushika ku yanyuma aho turi kumwe ica kabiri hageze yuko ryo hinduka namubwiye ko hari nk'ibyo byemo nabishobora guhinduka na akarore kuri byerekeye ingene hotogwa amafaranga leta ikoresha twubahirije amasezerano y'ibihugu byo muri kano karere ka Afurika y'ubuseruko n'ubundi burimo ngico n'ikintu cyumvikana hariho n'ibindi mbere ushaka gushaka byumvikana abantu bagiye inama koko ntangorane naye cyo kugira ngo abantu bataguserukiye ngo bagiye hamwe ari itonda amasezerano yo guhagarika intambara yashyizwe ko umukono n'uwaserukira umuhari CNDD-FDD nyine cyo Petero Nkurunziza yaje ku mukono mugo ntibahamagaye abagwanyi bose ngo nimuze mushireko none hari wazeje kugenda inyuma ze kuvuga ngo aha warihenze oya nuko turemera yuko kandi mu bya politike hariho abantu bashobora kugenda baserukira abandi n'ahari ahari ubu arazi yuko afite mutandiye muri iyo komine yiwe niba ari mu mugambwe arazi yuko afite ubuseruke bwa mugambwe umuseruke bwa mugambwe wiwe hageze ko afata ingingo ugira azogenda buno nyene ari ingingo y'ibi bya gestion mu gifaransa abwa gestion quotidienne kubaze kugira ngo gihe duguhamagara abantu bose oya no mu biganiro hari hagenda bagira bati turaserukira abantu nico gituma n'ubu vyerekeye imigenderanire y'ibihugu usanga bavuga bati umukuru w'igihugu ntibajejwe imbere y'abandi bose iby'imigenda by'igihugu agenda aserukira igihugu akumva yuko ingufu ziwe ari uko koko yatuwe n'abanyagihugu akagenda avugira abanyagihugu aho nagira numve nabwire yuko yogeza yitonda mu kugira yumva ibintu na cyane cyane mu majambo akoresha twirinde gukoresha amajambo ashobora kubabaza abandi kuko turabondera kuba ku Burundi twese twumva yuko n'ukuri twiyuguruye n'ukumwe wese yishira kizana
President Sylvestre ntibantunganya ndabashimiye cyane rwose nibutse yuko twaganiraga ku masezerano ya Arusha ibyo yagezeho ibitaragerwaho mwagiye mutanga urugero tuvuge nko kunywanisha abarundi no kubashyira hamwe ntabwo biragerwaho ariko ntabwo biragerwaho neza ariko biri mu nzira ese hari ibyahinyanyurwa mu masezerano ya Arusha yego ariko kandi amasezerano ya Arusha niyo nkingi mu byerekeranye n'ubuzima busanzwe bw'abanyagihugu ariko iyo ngingo ntabwo yigishijwe cyane uko bikwiye maze rero nshuti z'ijwi rya Amerika nagira ngo rwose mumfashe dushimire President Sylvestre ntibantunganya ariko kandi nanabiseguraho kubera ko mwashakaga ijambo muri benshi cyane ntabwo mwese twababoneye umwanya nakagaruka tuzongera dushaka ibindi biganiro President ntibantunganya ndabashimiye cyane
murakoze cyane kandi nagira nshimire abene wacu abagije ibibazo erega mukubaza bagenda bimenya yuko ibyo nibyo byiza kwabuganira nuko nibyo bituma ni demokrasi twese duharanira kandi twifuza ikomera mu gihugu igaca ku ijambo abanyagihugu bagenda bahanahana mu kubahana hagati yabo
mwese murakarama mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika mukanya gatoya na makuru.